Oya nivyo mu byukuri kuko leta ya Malawi nkuko mubizi kandi mwabitangaje imaze igihe iko irarungika impunzi ziba hanze yo mu nkambi atareka kugira zishobore mu nkambi ariko uburyo leta iri kirabikoresha no uburyo mu byukuri bubabaje nkatwe tuvuganye hagati y'akazi na muntu abantu barakubitwa abantu baranyarwa abandi bafatwa ku ngufu abandi ni kuvuga ibibi biri kubirakoreka ni byinshi kandi byo muvuga kandi mubona byo kunyikusha gusahura nibyo kandi byakoreshwa kuri abantu benshi rero ishyirahamwe ryacu icyo tuko turakora turiko turumviza abantu byashikiye twandika ibyababaye ko kugira turabe ko hari aho twabishikana haruguru kugira baronke ubufasha buvuye mu bucamanza.
Ibi bintu biraba ku mpunzi zose cyangwa kubona kwita abanyamahanga baraho muri Malawi cyangwa n'umwihariko ureba abanyarwanda gusa?
Oya, nturaba abanyarwanda gusa, uraba impunzi cyangwa abantu baje bava mu bihugu by'ibiyaga bigari cyane cyane ko abanyarwanda abarundi n'abakongomani. Abakongomani bo si cyane kuko bo ibintu byo gukora ibyo budandaje hano muri Malawi abazizukiyemo ni bake cyane ariko abasanzwe baboneka ko bafite imitahe ikuze n'abanyarwanda hama hakurikirwa n'abarundi ni kuvuga bikubifata cyane abarundi n'abanyarwanda kandi si mpunzi gusa hari n'abantu usanga bafite amapasiporo hari nk'abadokiteri b'abarundi murundi n'umunyarwanda bakorera za Blantyre nabo nyene barabafashe barerekana impapuro zabo ko bafite impapuro ziba baje kuko ntibigeze baba impunzi n'abadokiteri barakora baraniga ariko kubera umenga abantu ntibumva barabafata ariko hageze barabarekura. Hariho n'umukongomani afite ubwenegihugu bwo muri Australia nabo nyene yaje kuramutsa abantu kuko yagiye muri Australia avuye muri Malawi yaje kuramutsa abantu nabo nyine baramufata bamushyira muri prison turamenyesha konsila yo muri Australia kugira irabe icyo yamufasha ni kuvuga ubiraje mu by'ukuri rimwe na rimwe ntibyumvikana ibyo leta yavuze iteza gukora n'ibiriko birakoreka kuri ubu
abaturage barimo biba kuriya barimo basahura kuriya hari icyo leta irimo kubikoraho yaba kubyamagana cyangwa gufata ababigizemo uruhare?
Ntabwo turumva leta ivuga kuko iyo ibandanya kuvuga yuko ibiriko birakorwa bikorwa neza kandi byisunze amategeko mugabo n'ivyukuri hari majambo ministre agiye avuga ko impunzi nyinshi ziza zizana ibigwanisho akavuga ko impunzi ziri mu bantu bagenda batera akaguma mu gihugu cya Malawi bakoresheje inkoho akavuga byinshi cyane rero n'ishyirahamwe rijejwe kurwanya hagati y'akazi na muntu rya Malawi rya muri leta ya Malawi ryageze kugira icyo rivuze ko ariko ministre ati hakurwanira hagati y'abanyamalawi muriko muca umwanya mu kuvuganira abanyamahanga ni kuvuga turizare yuko abantu mu byukuri bagenda basahura kuko Malawi irakenye abantu tuzi turakenye rero habonetse abantu bavuga ati nimuze mwibe bano banyamahanga abantu baraza nyine bakabikora ariko turizera yuko ubucamanza buzodufasha bukagarukira abantu bacu.
Uravuga uti turizera ko ubucamanza buzadufasha ariko nanone ku rundi ruhande uti biraba leta irebera ntacyo turumva ibivugaho none biragenda bite ahazaza h'impunzi cyangwa h'umunyamahanga muri Malawi urahabona he?
Mu by'ukuri uravye ibiriko birakoreka ubu urabona yuko hari umwijima atakazoza k'impunzi gahari ariko turazi neza yuko Imana itahebye impunzi na nicyo gituma dufise ubwira bwo dukora tuzi yuko bitebuke ukuri kuzomenyekana kandi kunaje ku mugaragaro. Iciza nuko ari abanyagihugu si bose banki impunzi bamwe bararira abandi bakavuga neza yuko ivyo leta kirakora atari vyo naho mbibona ko kuri ubu leta isa n'itareka irabibona ariko amavideo arafatwa agahanwa mu ma rezo sosiyo turizera yuko bitebuke tutaronse ubucamanza hano tuzoburondera ni ku rwego rwa Afrika cyangwa ku rwego rw'isi ariko kuzoboneka.
Bwana Innocent Magambi, reka ngushimire cyane ikiganiro hari Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.